Y ni Radio Hiswi de América. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kirwanda mu Burundi mu tukumira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu tukumira kuri FM 104 ibice bitatu mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mireneza nshuti mwese namwe bakunzi bi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga kuva ku munsi wa mbere y'ihindwi iheze urwego rw'abashingantahe ntirukibaho mu Burundi. Urwo rwego rwasubiriwe n'urwego rw'abahuza ruzoba rujejwe kuzuriza Abarundi mu manza no mu matati yo ku mitumba kugira ntibarinde kwitura amasentare nk'uko byashikirijwe n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati hamwe n'ubushikiranganji bujejwe ubutungane. Kanatsinda bamwe mu bahuza batuye mu ntara zitandukanye z'igihugu no ku mitumba bararahiye mu mabanga yabo yo ku munsi wa kabiri w'indwi iheze. Yamara Abarundi bose ntibavuga cyo kimwe ingingo, ntibabona cyo kimwe ingingo yo gufuta urwego rw'abashingantahe rugasubirirwa n'urwego rw'abahuza. Bavuga ku iyo ngingo ari ingingo ifise imvo za politiki zihishije. Mu kiganiro cyacu muri sanga cy'umunsi twatumiye abagabo babiri b'inararibonye kugira ngo basangire n'abakunzi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika aho bahagaze kuri urwo rwego rushasha hamwe n'urwego rwarusubiriye. Turi kumwe na Sibomana Adrien yahoze atwara urwego rw'abashingantahe. Adrien Sibomana yahoze kandi ari umushikiranganji wa mbere u Burundi. Muri neza mushikiranganji Adrien Sibomana.
Ndabumva na gatoro.
Twebwe turiko turabumva neza, gerageza mwegere telefone cyahe murabe ahandi muja, turazi ko telefone kenshi na kenshi.
Neza ndi kondagira.
Yego.
Ndi kondagira. Sindabumva kabisa kabisa.
Twebwe
turabumva ndavuga hejuru nize ko byo.
Yego.
Kumvikana neza gusumba.
Twebwe turabumva neza cyane rwose gatanu kuri gatanu.
Ndabumva neza murabumva.
Turakumva neza gatanu kuri gatanu.
Ariko je sindabumva na gatoro.
Murumva? Yego, nk'ibibazo tubaza mutabyumvise neza murashaka kutubaza tugasubiramo. Ubu nta bibazo turabazana ariko ndashikiriza amazina abatumire.
Sindi gutuma ngira amahoro ati menshi.
Bishobora kuba ari
wagerageje kuri WhatsApp.
WhatsApp gushika ubundi tukoresha turi muri studio. Ariko turakumva neza uwo yitwa ubwira uravuga.
Ariko jewe ndabyumva nabi cyane bicikagurika n'ijwi rijwangarare.
Yego, ntacyo ni waba wumva ibibazo ukishyura bizoba byiza kuko ijwi ryawe risohoka neza. Turasubiramo n'ivyakenerwa. Turi kumwe kandi na Professeur Deogracias Ntamira nawe nyene ari mu Burundi. Muraho namwe Deogracias Ntamira.
Nasize no kuriho parole ariko sindabumva kanishi.
Deogracias, reka twumve ko uri mutumira twumva.
Sinzi ico bibako. ngira na marinya tameze neza
twebwe marinya meze neza ngaha a mwebwe nwo mushaka kwa fusi mukibazo mugabo
ni
mwa
ibyo mubwira ntavyo numva
yego leka tuandaye twumvire bimeze n'umva ibibazo turatangurira kuri wewe cyane cyane kandi mutubwire ukuntu mwakiriye ingingo yo gufuta abashinga ntahe mu Burundi bagasubirwa
kandi ha indi telefone ifite nari gufuma n'ibintu ugaho kandi bikishye
biratangaje ko
reka kandi izo muto bamwumvise muraheza mu
turago
izo nzo banumvise daje ndabibishu
yego hanyuma dusubizamwo mutavyumva neza le cyangwa ushyiraho telefone hasi turayo kutwosubira kuguhamagara n'undi murongo mwiza mushyire hasi turayo kutwosubira kuguhamagara n'undi kugira turonke umurongo mwiza turi kumwe kandi nk'uko twabivuze na Professeur de Gracias Nkinahamira muri aho Professeur de Gracias Nkinahamira muratwumva Professeur Nkinahamira
mukore yindi nimero mukorera kugira twumve ko bihinduka
yego ni zingahe Professeur Deo Garcia se matumba namwe muratumba Professeur Deo Garcia se Nkinahamira muratumba Deo Garcia se Nkinahamira ego reka turacyafise
guhindura ikibanza
none
ntagihinduka
muri
ko nibicunga hari ama orage menshi
none muri ko muratwumva
uya turi kumaricika gurika
mugabo ko munyishura nibaza ko mwumva bikeye
ndumva bikeye ibyo nibyo
yego reka rero tumukurindira ko tubona wundi mutumire reka mwe muratwishura mwebwe mutubwire ukuntu mwakiriye ijya nyingo yo guhindura reka urwego rwashinga ntahe rugasubirirwa n'urundi rwego rwabahuza
mubajije byerekeye urwego rwashinga ntahe
yego
n'amategeko mashyasha yaje gucamanza
yego
ego ikintu bivuga ko nuko abashinga ntahe nubwo abashinga ntahe n'umuco n'umugenzo nakaranga twarazwe na basokuru hanyuma rero ibyo nabyo ntibigengwa n'amategeko ariko bya sentare n'ubucamanza bigengwa n'amategeko birundi kana rero yuko igihe cyose abahajejwe bya sentare bashobora guhindura agashyira ku yandi masentare mugabo akaranga ko ushinga ntahe ntibashobora kugakura cyangwa ngo bagahindure umushinga ntahe agumare wa wundi mugabo ikintu gusa gihinduka nuko atamanza asubira guca
muri ko muvuga rero ko naho ubwo rwego rwahavuye amabanga rwahora rurangura rwumvikanisha abantu ayo mabanga ahavuye abashinga ntahe bazo kumara abashinga ntahe
jewe ndi kumvuga nti ubushinga ntahe na karanga niba wumva bishoboka no kubwira umuntu batira ngo abushinga ntahe uko abamere abari muntu wimvuga kuri agendera kuri agwanira ubutungane kandi agatunganiriza abantu bose abari muntu abanye neza nabo n'ubu bubakanye kandi akabagira gukora n'ubutungane n'ubugwire abari muntu yitaho imibano myiza y'abantu kandi yizigiwe nabo babana nabo bakorana akagwanya amacakubiri n'ibindi byose bikeranya abantu abagendera ubuntu n'iteka kandi agihugumiranga no kurigendera akaba afite impuhwe akaba ari umuntu ataraba nkunzi yari ko atunganiza abantu kandi adakunda inda cyangwa ngo aguze amaronko ijambo akaba kandi ari umuntu atari imboregwa cyangwa atari igihumbu akaba ari umuntu azi kuvuga neza ikirundi agashyikiriza ijambo ritumbereye adahiga imanga kandi atazimirwa akaba ari umuntu yihangana akaba kandi ari umuntu azi n'izindi ngeso zose ziri mu mico kama y'Abarundi ibyo rero nta muntu ashobora kubikura naho yobwira abashingantara ati ubu rero iby'imanza bisubira kuzica ibyo ntaba bakuye nakare uravye ibyo bajejwe naho bajejwe kuremesha inyumvikano mu bantu mu kugendera ukuri no mu guhanura aho hose bikenewe bajejwe kuduriza batatse mu byeshi amatongo ingo n'imiryango bisige n'ibindi abantu bose bafite uburenganzira bwo kumvikana ko bakabajejwa kuremesha umutekano aho baba bakajejwa guhagarikira amasezerano abantu bagiriranira gufasha uwo wese ari mu kaga gufasha mu byo kwijukira amajyambere guhanura kuzuriza no kunywanisha abategetsi cyangwa abandi bantu igihe cyose bikenewe cyangwa babisabwe bagasabwa rero no kubimboneza igihe cyose hagize ibigorana bikeneye ijambo n'igisho by'abanyagihugu by'ababanyi n'ingenzo yabo mu gihe cyose cy'amakuba aba ku mitumba cyangwa ahandi hose bari murabona ibyo bintu rero na karanga ni kamere nta wo bikura ngo abinabishobore none hari uwo mbuza kujya kwamira abantu babiri bari bafatana mu kamigo mugabo ikintu ingingo leta yafashe ni uko imanza zose zo ku mitumba itazocibwa
n'abashingantahe Adrien Sibomana
bakumiriye ari umushingantahe ashobora kuba umuhuza nta kimuhuza kurumva rero n'urwego rushasha rwa sentare
kubona ayo mabanga yose ahora ajejwe abashingantahe bayahaye abahuza kandi mutubwiye ko abashingantara abantu batogwa bitondewe ikabuzuriza imiryango ikabafise icyubahiro bafise akaranga gakomeye cyane rwose ku bwanyu ni kuki ibyo byashitse ni kuki bahinduye bakabima ayo mabanga yo kuzuriza abarundi cyane cyane mu matati yabo
sinumvise neza ikibazo kubera umuhora mugabo wumbajije gutuma baba barabihinduye izo nacu nomenya mugabo ntibajye nibaza yuko leta ifite uburenganzira bwo gushyiraho sentare nshyashya byamye bihinduka na kera harigeze kuba abo bita ba SSR batorwa mu bashingantahe mu nyuma barabikura mu nyuma baravuga yuko sentare z'intango zitazokwakira imanza zitabanje kuronka icyegeranyo cy'ubwo abashingantahe baciye ibintu rero by'ubutungane byama bihinduka ibona
ndabona
intebe cyangwa ibishaka mugabo nta na rimwe umuntu yavuga yuko ngo ayo mabanga iyo ngenzi y'abashingantahe yoyikura n'abitwa gutyo ngo bakure ese numva aho yobihera mugabo avuze ati imanza zigiye gukura ibyo no mu ibwirwa shingiro bibiye yuko ibyerekeye imanza bica mu mategeko
ego me reka ndabona n'umushyantahe nkinahamira yashitse ngaha muri aho umushyantahe Deogracias nkinahamira
sangwe ndagwaye
mwiriwe ndabona cyane ndabona telefone zari zagoranye mu ntango twari twababuze nashaka namwe ndababaze ubwa mbere na mbere ukuntu mwakira ingingo ihindura amabanga yarajejwe abashingantahe ayo mabanga akaba yahawe abahuza batowe mu ntara no ku mitumba bitandukanye
ego cyane mbanje kuramutsa mugenzanje Sibomana nyakubahwa Sibomana Adriano dusanzwe tuzinanye kandi nuko tutaranga kanya uko yaga tonabivuga ningene bimeje yego namwumvije gose kuvatangura kuvuga kandi birashigikiye gose ukundu yadondoye umurundi karanga ku murundi ngene kameje yego aravuga iby'umuco aravuga iby'imigenzo aravuga iby'akaranga ageze ubutungane avuga iby'imboneza yego genda zako ibyo si iby'umushinga ntahe gusa muri icyo gihe ibyo bintu ni iby'umurundi uwo ari wo wese muri iby'umurundi uwo ari wo wese niho bwiza kuba bifitse kandi utabifitse baraza bakamwigizayo mu muryango bagasira akamugarukana
muravuze ko mushikanahe muravuze ko ari umurundi wese ariko umurundi wese ntafite izo ngeso nziza nk'uko mushikanahe
yabivuga ego mugabo urumva nabo bose bavuga babashinga ndahe uretse ko izo ngeso atazo bafite bo afite mu nkeye mugabo izo ndazo bafite n'ukuri jewe nokubwira data yitwa barivuza Simoni yari umutware bamwita muganwa w'igabo yeza niwe yari ahari yari afite ingabo yego abagabo atwara kugira n'abagabo nyine babashinga ntahe bati imanza ku nama muhira iwacu hafi y'ubwato bw'inga ndabyibuka neza hanze ari benshi cyane kandi abantu ikintu gikuru cy'abagenga n'ukuri nibyo baraza guca imanza mugabo barangwa cyane cyane n'ibyo bafite kandi bagenda bakarangwa n'ibyo barondera ikintu cya mbere babanza kuvuga ngo banzuzane inzoga bose bakazana inzoga bakanza bakanywa hanyuma bakaza kumviriza abantu hanyuma kandi abo bashinga ntahe nabo nibo batorana hagati yabo bari abantu bafite ikintu umuntu afatira ko inka nyinshi amatungo manini uburyo
uri kuvuga mushyira ntahe degrasiyase nkirahamira ko abatorwa kuba bashinga ntahe bari abantu bifise bafise amatungo
bose cyane bose bari abantu bifise bafite ahantu icyo bahagaze ko kandi baranatorana kandi njyana igitigiri cyagize kugenwa ngo bavuge ngo ni batanu cyangwa ni babiri cyangwa ni bane baraza uwashaka wese abona afite yaraza agasaba akamushyiramo hari n'ukuntu batanga inzoga bakaduga bamwe bakavuga ngo bagiye ngo mukwaha kwa naka undi mukwaha kwa naka umwana wa naka akajya mukwaha kwa se cyangwa akajya mukwaha kwa mugenzi we kugira ngo azohave abo mushinga ndaye urumva se abantu batorwa ngo ni uko bashyigikiwe n'abantu benshi kandi
muri ko muvuga ko kubera babanza kunywa inzoga nibyo bintu mudashima ko ingene batorwa n'ingene basasa
urumva basasa nyine nagomba kuvuga yuko ukuri ntikwari kose ntikwageza gushyirwa bashyiriza ukuri kose ko babanyoye n'inzoga urabyumva kandi bakagira ko bakari abantu bamwe batorana hagati yabo urabyumva utagira uti hariho abantu baza bava ahandi nta mukene yaba arimo
ego icyo kibazo ndagasaba mushyirantahe Adrias y'umwana agire icyo akivuga ko ariko nashaka mbanze mp'ijambo umuntu wanyu radiyo ijwi ry'amerika Nyirimana Xavier muraho murakomeye turaho muri hega Xavier
ngendi mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda
duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
hanyuma icya mbere urwo rwego ndarishima kuko no mu Rwanda dufite urwego nk'urwo twita urwego rw'abunzi hanyuma barakora neza rwose iyo bitaweho
urwego wemera urwego wemera n'uruhe ga Xavier urwego
rero ikibazo ngo ngirambaze abo ngabo baba barashyizeho nk'ibibazo runaka abo bantu bakemura ku buryo hari ibibazo byabageraho bagasanga bizarenze biri ku rwego rwo hejuru ku buryo babyohereza ahandi urugero ntabwo nk'umuntu yaba yitse undi ngo ufate n'umuryango w'ibitse n'uwitse mu gihe kubunga umuntu yafashe ndi ku ngufu ni ukuvuga bashyiraho ibintu runaka abo ngabo babasa gukemura ku buryo harimo ibyabageraho bakavuga ko bizarenze bakabyohereza ahandi. Hanyuma rero ikindi nasaba leta ni uko abo bantu yabakurikirana ikabahugura mu bijyanye n'amategeko ku buryo bamenya amategeko amwe n'amwe ku buryo bajya bakemura ibibazo bagendeye ku mategeko kandi bakabahugura ku bintu byo kwirinda ruswa kuko ibintu byose yabizemo ibintu bya ruswa n'ikimenya rusanga byose bitwe n'umumaro.
Xavier, ibibazo byawe murakoze, ibibazo bibiri byawe barabi kwishyura mu kanya, ariko nashaka mwavuze urwego mushyigikiye n'uruhe. Turiko tuvuga inzego zibiri, urwakuwe rw'abashinzwe amateka eka
urwo shyigikiye n'urwo rwashyizweho bishasha kuko ruba rwashyizweho n'abaturage rukorera mu baturage, abaturage nibo babegereye. Urwo ni ryo shyigikiye rishasha kuko no mu Rwanda urwego nk'urwo ni rwo dufite.
Ego me kibazo cawe cha mbere ni kibazo gishobora kuba gifite inyishu kuko bobahuza bazohora bumviriza eka bumvikanisha abanyagihugu bo ku mitumba ku manza ntonto. Imanza zibarengeye z'ivyaha bikomeye ni imanza zizoja muri sentare nk'uko vyatekanijwe, ariko muravuze ikibazo c'amahugurwa. Reka twumve mushantahe Adrien Sibomana agire icavuze ku byo Xavier Nyirimana aje gushikiriza. Duga ku ijambo mushika ntahe Adrien Sibomana.
Si no vi sembra che ce l'abbia nave come non mutande di
noi. Prego. Umushika na Xavier wewe avuga ko ugwego rushasha rwahuza rugwego rwiza, ariko agasaba ko baha inyigisho kugira ngo baze bashafasha abarundi bisunze amategeko. Icyo cyimbiro cha Xavier mu kivuga kwiki?
Ego inyigisho ni nziza ko ari wese mbere n'abandi bacana ndo mu nzego nkuru baha inyigisho kugira ngo bongereze ubumenyi kugira ngo bakore neza gusumba ibindi. Niba ko ari ibintu byiza cyane.
Ego reka tuhe ijambo Kwizera Imana Lucky Ahmad umuntu wa New Radio Ijwi ry'Amerika. Mwiriwe neza Kwizera Imana, muratwumva? Ndumva telefone ya Kwizera itariko idacamo, ariko tugaruke kumushyira na hehe. Buguma hafi rero kuko nta mwanya muremure dufise, abanywanyi ni benshi bashaka kubashikiriza ijambo. Urafite ikibazo, murafite icyiyumviro? Turi kumwe n'abashinga nahe babiri.
Turafite icyiyumviro.
Yego.
Turi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo mu murenge wa Buyoga.
Yego.
None nagira ngo mbabwire abo banywanyi bacu ko urwego rw'abahuza ni urwego rwiza cyane. Ni urwego iyo ruhawe ibisabwa ugahabwa amahugurwa ubasha gukorera mu mucyo. Ikibazo naba mfite, ese urwo rwego rwatuwe n'abaturage rwashyizweho na leta, ese nirihe gukurikirana, niyihe expectation izashyirwaho kugira ngo habashe gukurikiranwa harebwe ko hakurikijwe amategeko wenda mu manza bazajya bakora babasha kumvikanisha abaturage.
Murakoze Kwizera Imana Lucky Ahmad. Reka nkinahamira agire icyo avuze kuri icyo kibazo. Ni abo bahuza baratowe inyishu irazwi, ariko umushyira ntahe Kwizera Imana Lucky Ahmad iyo nyishu ntayo rafise. Hanyuma mubiteze iki, mubiteze ko iki, mbega bazokurikiza amategeko? Ibyo bibazo vyiwe. Duga ku ijambo mushyira ntahe Deogracias nkinahamira.
Niye uko batunganiye kuko urabona burya abantu bose aho baba abona ukwita la societe humaine dusanga hariho ibintu dusangiye mu ngorane cyangwa mu mahirwe mu bigorana cyangwa mu bitumera neza. Ikintu rero nuvuga cya mbere cyiza ni uko hamaze kubaho abahuza n'abantu bahari kandi bagengwa n'amategeko. Muri icyo gihe bagengwa n'amategeko baba bafite n'abari hejuru yabo, n'izo baca nabi zihaze zigasubirwamo zigashyira ku rwego rwo hejuru. Ego mugabo ikintu gikuru gikenewe ni uko babigisha, bakurikira inyigisho umwe wese ahari akamenya icyo abwirwa gufatirako akabigisha urazi kwigisha amategeko umuntu w'umunyagihugu si kuvuga ngo ni ibintu byoroshye cyane ubwo amaze kumutumbereza burya ukuri kwa makuri mu mutwe w'umuntu uwo ari we wese nta n'umwe adafite ukuri mu mutwe mu gihe wumviriza abantu urumva neza uri mu makosa n'utari mu makosa muryo gihe umaze kumwereka uti ingene wubaza ibibazo wubaza ibibazo gutya nicyo kintu mbona bakwiye kunoza ko inyigisho kugira ngo ingene babaze ibintu n'ingene bashikira ku ngingo baja gutanga noneho benshi barabizi kuko urabona n'abashinganayo barabikora naho babikora nabi hariho na byinshi batinya ugiye kumushyikiriza ikindi agakinga icyo kintu urubanza ndagomba guca kuko dushobora gufatisha naka nawe n'umugenzi cyangwa n'umuntu usangiye umuryango ugasanga ntibikunda kandi ibyo biriho hose ntibiri burundi gusa mu gihe rero bamaze kwigisha umuhuza w'i Burundi bakamubwira ingene aca hirya no hino ikibazo ni ukuri ndibaza ko bizogenda neza cyane kuko ndibaza bikora neza kuko bazi ko bagengwa n'amategeko badashobora kurenga bayarenze bashobora kuronka n'igihano icyo rero ntacyigeze kibaho mu Burundi umushinganahe yajyaga agaca imanza akurenganyirije wagenda gutyo akwiriye wagenda guratuma amashyi mugabe ashobora kurenganya n'inga akazitwara n'itongo bakaritwara kandi ata kintu na kimwe
bifatiye ko mujari bihaje ndabizi cyane hari kintu mushya nawe degwasiya sinkaye na mufise kibemeza ko abahuza bataza batazakora gutyo nyene oya ne inokuzi ndabaza gukora gutyo guko batisabanga bari ruhande babatoye nashora guhindura bakasubiza ahari babatoye bashize muri ibyo bibanza kandi munda akagize urubanza nabi n'ubundi uwo wundi urabona turi ko turatera imbere n'abantu benshi bamaze gutera imbere no mu mitwe uwo bazaba barenganije bazabona ko bamurenganije banamuhanure abishyire imbere avuga ingene bamurenganije asubira murenganire yace no hejuru kandi ubu twese turabyumva turabitahuye abantu twatoye n'abantu tuzi twakurikiranye mugabo mu gihe cy'abashyi
ego mukanyagato nashaka mukanyagato imbere yuko tuja ku wundi munywanyi muri radio ijwi rya Amerika na si bomana gira icavuze ku buryo mwashikirije mwavuze ko abashinga ntahe kenshi na kenshi kaba ca imanza ugasanga hari abo barenganije mukavuga ko batogwa hagati yabo mukavuga ko babanza kunywa inzoga imbere gusasana gira agire ica bivuze ko mushya ntahe si bomana muratwumva mushya na isi bomana
kuri sinabumva neza bigima bicikagurisa
oh mushya ntahe nkinahamira yavugize ati abashinga ntahe batogwa hagati yabo ugasanga ni nk'akagwi kaguma gatorana hanyuma ugasanga kenshi na kenshi mbere gusa saba barinda kunywa inzoga eka abo barenganije bakaba barenganije bagenda bakoma amashyi naho baba barenganijwe ivyo mubivuga ko
urumva urazi mushinga nkahe nakubwiye icyamuranga ari we koko ntaho yagira ahengamiye ari we koko ntaba afise ahahengamiye ubu rero batoye abahuza nabo nyine ari umuntu adafite indiko nziza naho nyine ingorane nk'izo zirashobora gushika hanyuma kandi abantu ingene byakunda gushika byo aho mperereye we witorera waratora abashinga nta batora abo witigiye uko baba ari benshi cyane ngo abari hasi witigiki ngo mutwumvikanishe na naka yaraba yanshingurira karindwi ngo mugakinzeho simvuze ko bose bari intungane mubwabo nitwo kwibagira ko n'umwami bigeze kumucira urubanza kandi akagwemera nukuvuga rero yuko bemerwa kuva hejuru gushika abo bantu kandi ni ukugira ngo batigwe hagize uwufata ati iyo ntiyatigwa ahora agira ibi n'ibi ntibamwakira
tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Abraham Nzojibwami muriwe neza Abraham ratwumva ndabona telefone ya Abraham itari kwirakora reka tuje kwa Jean Mugisha mire neza Jean Mugisha muri hehe ego wo kwegera kure ndumva hari ugwamo gw'abana hajima mushikiriza kibazo abatumire bacu turiko tuvuga ku rwego rw'abashinga ntahe rwa rusa n'urutakirangura amabanga rwahora rurangura rukaba rwasubiye n'urwego rw'abahuza duga ku ijambo kibazo kimvira
I was able to get a lot of people 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 to get a l mbajya kwa cyamanza cyinshaka kumenya cyandukanye cy'abashinyanya aho bahuzaho riri hama ubwo ikinyina cyaka kusana utahuza aba ubwo ko bashinyanya barafutswe Burundi cyane hazofadikanye n'aba bahuza
murakoze reka mukanya duha washinyanya hahe ibibazo byawe bitatu ariko reka dusubire kwa Abraham Nzojibwami ndabona telefone yiwe ihari ndebe neza Nzojibwami
America.
Muri hega Nzojibwami.
Terereye muri Tanzania neza na neza Bukoba.
Muri kamera kwikirana iradio ijwi ya America. Nziza cyane gose.
Eh turabakurikirana.
Yego murafite kibazo murafite ikimviro.
Eh najambaze abo batumire bacu. Ese ubwo gwego gwabashinga ntahe basawa bararukuyeho. Bashiraho ugwa bahuza mbe aba bahuza bagizwe n'abantu bangahe ku mutumba mbe hari ubusesenguzi buba barakoze kwabo bantu buba baratewe kugira ngo batazokora nk'aba bashinga nahe bavuyeho bakuyeho kubera ko abashinga nahe byo ibyo bagiye barakora mu myaka iheze bikagira ibiziretsa cyane
murakoze Nzojibwami reka tutangurire kwa Ntahamira agice yishuye ku kibazo bya mbere bya batijwe na Jean Mugisha agira ati bafise uruhara rutandukanye abahuza bafise uruhara rutandukanye n'uruhara rw'abashinga ntahe Deogracias Ntahamira maskumva Deogracias matumva Ntahamira Tariki n'ukitari ko kigenda neza mu byuma ngaha Yes Deogracias matumva Ndabona hari problem hari ikibazo mu byuma hano reka twumve ko mushya ntahe Adrien siwo manani anga Adrien matwumva ego reka ndabona ibyuma biriko biragora na gatoyi amatelefone ase ingorane ariko mu kanya nibaza ko tuza gukemura ibyo bibazo byose twari dufise abanywanyi ba radio ijwi rya Amerika babiri Jean Mugisha akaba yari kubaza urureka aho urwego washinga ntahe n'urwego rw'abahuza bitandukaniye cyane akabaza kandi ko niba bazofashanya mbega amabanga yabo yaraheze ntibazosubira kurangura ibyo bahora barangura hanyuma Nzojibwami nawe nyine akaba yari mu bindi bibazo ariko abaza niba abahuza batowe barabanje ku eka gutohozwa neza kugira bamenye ko uruhara rwabo ruzoba uruhara gukuzuriza abarundi koko atari uruhara ruzoba ruhengabye mu kanya rero abashinga ntahe nibaza ko tuzoba turi kumwe ikibazo rero nk'abatakwikanye iradio y'ijwi rya Amerika kuva mu ntango ni ikibazo cerekeye ingingo yafashwe ka mundu heze yugu ku gusubiriza abashinga ntahe tukaba rero basubiriwe nabahuza aho no kuva mu ndwi iheze reka ndabona matwumva mushinga ntahe Adrien
bivuga nabi cyane ntabwo birashikagurika rimwe numva n'ibindi numva
yego me nashaka mugire icyo mubuze ubwa mbere na mbere ku kibazo kibajijwe na Jean Mugisha bazi ati mbega uruhara rw'abashinga ntahe ruratandukanye n'uruhara rw'abahuza ubwo rwego rwa mbere
urumva abahuza ni sentare umushinga ntahe nawe ntiyatigwa ngo adoce nanjye bamikora ko kubera bumva bamizigiye yoshobora kubafasha mu matati baba barimwo iyo ayo matati ashobora kwakirwa n'abashinga ntahe nk'akarorero n'imanza z'ibyaha abashinga ntahe ntibazakinga mugabo abo bahuza zimwe zimwe zishobora guca muri sentare y'intango bazozakinga urumva rero icyo nagomba kuvuga ni uko itandukaniro ryabo ni uko bamwe bagengwa n'itegeko abandi nabo ari umugenzo ari umuco mugabo amategeko yagiye arikora ko rimwe rimwe nabahaye akarorero k'abafesiyo nabahaye akarorero k'itegeko ryigeze kuba ari itegeko yuko atamanza bakira mu sentare y'intango yabanza guca ku mitumba bakaba bagaca n'icegeranyo cy'abashinga ntahe bavuga icyo nababwira ni uko mu biharuro batohoje izo manza kenshi na kenshi z'abashinga ntahe baciye no mu masentare nizo basanga baciye ababitohoje baravuga ko arinka 90% inazanti birenze
igomereka
kumva rero arahuga atandukaniye n'uko abashinga ntahe ni umuco kandi ntikizobuza ko babandanye baguma bakigwa bahari nka jemwe na 2023 babanza narumwe ndaca ariko ntikibuza yuko abantu banyibyigiye bashobora kumbaza bati mbega kuri iki ubona two kwigenza gute ntabibabwira
ni byiza cyane rwose yego turakumva twakumvise neza reka tuje kwa
ntabahanura ane ari abimushimishije akabikora bitashimishije naho bakabireka ni ukuvuga rero yuko ntabwo ubwo abashinga ntahe rushobora gukurwa kuko ni mugenzo ni kamere k'abantu nabibabwiye uwavuga ngo ibyo bintu birakuwe ntibikibaho yoba yishe igihugu
yego meye reka tuje
bashobora gushinga sentare nshyashya cyane gutunga kandi ngo abashinga ntahe ntibabe bagica imanza
yego meye
ibyo rero byabaye ijya sentare yo ntahe yo kumugira ni sentare
reka tuje no kwa Profesor Nkinhamira nawe nyine agira icyo yishyuye ku byashikirijwe n'umunywanyi Abraham Zojebwami abaza ati mbega abo bahuza batowe babanje gukorerwa itohozwa kugira ngo babone ko ari abagabo b'ijunja koko bazokuzuriza abarundi ikibazo twakibajije professeur
ndabandanye cyangwa urumva ku mutumba babanje kubiga kandi bagira ko baratanga amakandidature barapoza amakandidature barabiga hanyuma rero banagukurokoramo abaje gushyira mu matora yego kugira bagire umugwi baza gutoramo abantu umenga mbere ku mutumba batora abantu niba ari 10 niba ari 5 ibyo byose ku mutumba barashika 10 cyangwa bararenga abo rero nibo bita abahuza b'ubu bakaba bafite rero amategeko abagenga amategeko yashyizweho na leta na n'ubushinganzi bw'ubutungane ashyizeho amategeko nibaza ko ibyo kandi hano bigitangura kandi nibaza ko bizogenda neza cyane kuko nta bintu by'akamwana wa mama kazosubira kuba n'abantu usanga bava ku bafite umutuma rusansima mugabo nababa kurenda ku ndi bava mu muryango umwe yego ariko abakera basanga umwana w'umushingandi ari kubera se yamubaye urabyumva abenshi kandi bakavuga ngo bashyize mu mutamana kuko nabivuze kare agaheza agakura ari mu mutamana wowe hanyuma kandi urabona noneho aravuze yuko nyakubahwa Sibomana aravuze yuko ngo yatiwe mu 73 niba nabyumvise neza niba yaratiwe mu 73 63 twari bato cyane mugabo ikibuza ko umuntu yakigwa ari muto baraba ubukerebutsi bwiwe uboneza bwiwe kugira akabanga k'umuntu w'intungane
muravuze ikintu
hari ingorane songo 2023 no gusubira tubandanya harabaye ibingama byose ubundi bwamenye yavuye ngaho muko nta namwe baravuga ngo umushinga ndaye yaraseretse ngo avuge ngo uriya naka yicwe na naka na kandi barapfa ku mitumba n'imitsi yose bapfa
icyo kibazo
umushinga ndaye yavuze ngo avuga ati uyu muntu yicwe na naka nicyo gituma ndakubwira ko hari abantu bayishirana bakubona ibintu bibaye bagaca bashaka kwicisha kuri urwo rw'amazi bakihorera
icyo kibazo turasaba umushinga ntahe Adrien Sibomanagire ica kivuze ko ariko nashaka tubanze duhe n'ijambo ubundi muri wanyi radio ijwi rya Amerika Habyarimana Innocent mwiriwe neza
ndabumva
muri hega Innocent
bo jewe ni Bujumbura
yego duga ku ijambo ki
hama jewe kucumbona nasanze ubwo bashinga ntahe kirumvikana ariko ntibarufutse kuko iyo rufutwa ntihari kugaruka abahuza ariko icyo mbona mu mabi yose yabaye nk'uko abagenzi banjye babivuze amabi yose yabaye yabayeho bahari yabayeho bamwe egome niho bari bari muga nta kintu na kimwe do special mu kuri no kurekuriranira bigeze bafashe kuko yaba ari abantu beza bari guhagarara bakavuga toke ibintu byarabaye niho twari turi ariko nta ngufu twari tuvuze zo kubihagarika ariko nakananaka barabikoze reka basaba n'ikigongwe hama ubuguma ari bwa bumwe abarundi tumwe turabarundi hama twubake ubumwe hama twumve twubake n'igihugu cyiza hama musanzwe kuba ibyo byarabaye narabishimye kuko hariho n'abantu batari bazi n'urwego rw'abashinga ntayo icarije kuko nkatwe turi muri generasiyo nshasha hari wakwibwira none ndamwiture ari hehe ari ku mutumbo wahe ameze ibibazo gute aca usanga rero ni cya bindi bariko baratira ugasanga bariko batira ubwoko bumwe ukumva ngo hariho aba nibo bashoboye ijambo aba nta jambo bashoboye mugubu uyu icyo mbona ni ku kartiye kubarabara ku mutumba inzu ku nzu nyine usanga nyine biroroshe kandi biroroshe no kunabitura
murakoze Habyarimana Innocent reka duhe ijambo Adrien Sibomana agira cyavuze cyane cyane ku byo Habyarimana Innocent ashikirije avuga ati harabaye amabi menshi ariko abashinga ntahe ntibigeze bagira icyo bavuga cyangwa bavuga ati ibi byaturengeye icyo kikaba gisa n'ikibazo umushinga ntahe ntiramira nawe nyine yavuze ko habaye amabi menshi ariko abashinga ntahe bagumye akingiranira ikibaba nashaka mukivuze ko mukanya gatoya cyane rwose Adrien Sibomana ivyo bavuze abashinga ntahe mubivuga kwiki
ibyo icyatavuze ni uko kenshi na kenshi ayo mabi yagiye araba bahera ku bashinga ntahe nyine wo kubahuje kubivuga baratikiye benshi harabaye amatohoza y'abahinzi banditse mu bitabo biragenda birondera bisomye agizwe n'abantu b'abahinga bo mu bwoko bwose kenshi na kenshi rero ahantu habaye ingorane bahera kuri abo nyine kubashinga ntahe mu bwicanyi bagiye buraba ngaha muri iki gihugu ibyo ntabwo bihariye mugabo rero hariho abandi batari bake bamiye hariho n'ababigize ntawo vuga rero ngo ubushinga ntahe ngo ntibukenewe ngo kubera ngo hari ibintu byabaye bibi mu gihugu ndeko habaye ingwano y'isi ya mbere n'iya kabiri n'izi zose zirirwa ziraba no muri ibyo bihugu nta bantu beza bahari bashobora kuyisunga ko mbona
ari kamere k'umuntu ndabwo ngo ko habaye ibintu bibi ntihagera abavyamira cyangwa abavyamira nabivuze kuba Yesu babanza kubica nawe utavuga rero ngo ubu ngo ibikenewe oya hala namba kira kenewe ingeso nziza mu gihugu abantu bigenza neza byana bikenewe yaba hari wigendeje nabi aho ni kugatwe kiwe yaba ari umukristo acumura none bose bavuga ngo 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 ngo
ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo
Bo, okay. Chambere chocho, sinzi kwa ndege reneja, ya vize kona wenye ni ati uzu. Mwaka, vinyamnaya mongi, nagata tunga mongi, meongo mwenye nagata tusinzi, munga mongi mongi, nagata tuniko ya vuzi. Jema mwaza wenye nugiwe, kwa umba, weo ya siga, mwravo, pahe, lako, atari mungo. Nwane, yoga ya chizi, ya goziki, kugira ngo, agirati ibintu byakwiye guhera cyangwa umuntu n'umwicanyi ari ngaya amaze abantu bamushimbere y'intahe abashinga ndahe bamubaze igituma yabishe kuko abicanyi bo mu gihugu hagati barazwi kandi bari bazwi nabo bashinga ndahe nyine kandi bari bushobora kutuma ku rutoki umwe umwe wese atiri niwe yishe naka none iyo yishe naka none ukwego rw'abashinga ndahe ndahe murasanga bavuze bati tujye ku mutumba abantu bicanyi n'aba twashengeje bagende bakigwa imanza kandi abashinga nayo navuga ngo barabishe ngo nabunye ntibica ntibabashe bose kandi noneho yavuze yuko no muri abo bashinga ndaye harimo ayicanye cyangwa batwanda abantu
kwicwa yavuze ko mu bashinga ntahe nabo nyene hariho abishwe
yego ariko yavuze ko abishwe abandi komo singandi hari mwabisha abandi yabivuze ke kandi banumvise nayo no mwashenga nda yari abisha abandi ndongurumba nize nayo ndumvise
ndafite nafite ni
wewe
ni wewe ndumvise ego me ni yari mushinga ni yari kutabara mushinga nta
ego me reka ico kibazo to akigaruka ko tubanze zi jambo ubundi munywa nyi radio ijwi ya Amerika nsaba imana Daniel
yabari
Daniela
ya ndakumva bwana Frederic
duga kwijamo muri hehe Daniela muri hehe
Frederic mirere inyamashike ruharambuga mu burengerazwa bw'igihugu cy'u Rwanda
ari byiza cyane gose murafite kibazo murafite icyumviro
ya ya
tumva murongo wiwe utarumumeze neza cyane gose reka tugaruke kuri mwebwe mushya ntahe Adrien Semana mwaliko muravuga ko hari ibintu mushya ntahe nkiramira yari kwavuga ariko mutashikirije murashaka gufata ijambo mugatubira neza mugatora neza icyo mwari mwashikirije nibaza ko atacumvise neza
ndukwera ntabitavuga neza ntabwo ndubise neza ijambo wifuza ko nishikiriza ku bintu ibyo ari byo ntabwo numvise
yariko avuga cyane cyane kuri cya kibazo twavuga cy'ukuntu hari abashinga ntahe bashobora kuba bagize uruhara mu makuba cyane reka mu byaha byose byabaye mu Burundi ariko ugasanga kenshi na kenshi nta wibashengeza ngo bavuge ati kuri uyu mutumba reka tuje kubaza naka yaragize uruhara mu bwicanyi kanaka ibyo bintu mu bivuga ko
bo yashoboka ko boba hari abatage gushengeza inko zigikiri umuntu yovuga yuko ibyanditse mu Burundi ni byinshi cyane kandi bibi ngo kandi hariho na byiza nabo uvuga rero yuko kubera ngo hari abashinga ntabe batagiye gushengeza inko zigikiri n'abicanyi ngo ubushinga ntahe ngo bukwiye kuhaza ibyo aho bayihenze natanze karuriro sikubera yuko umuntu yoba yacumuye ko bavuga ngo ni perezida dukwiye kuhava kigisha kudatumira udakoni nacyo kimwe umuntu ashobora kugereranya rero dutandukanye ibikorwa ubuzi n'imico na kamere imico rero umuco rero w'ubushingantahe nibaza ko ari myiza uvuga ko ari mubi ubutewe ntene turi kumwe nibaza ko ari myiza mugabo ko haba abantu batawipfuza ibyo nabyo birashoboka hajya n'umusumba ntiyipfuza ko umupolisi yaba ari iruhande yiwe nuko haba abantu batawukunda hari abo baba batashimye imyifato zabo ibyo nyine birashoboka ariko jyewe aho nguma mpagaze nuko umushingantahe n'umushingantahe bikenewe mu gihugu cy'Uburundi
kandi mukavuga ko arangwa n'imico eka nyifato nziza kuzoriza abandi reka ariko tuhe n'ijambo umunywanyi mukanya yarafite ingorane za telefone Sabimana Daniel muratwumva
ngonda kumva bwana Frederic
muduwe ku ijambo kibazo cy'imvuyo ndumva ko murongo wawe nawe nyene wasanwa gora nyiduga ku ijambo kibazo cy'imvuyo
ya ni kibazo cya connection ariko Frederic ndagira mu mfashe gusobanukirwa mu kinyarwanda
yego
abashinga nawe mu byukuri bisobanishatse gusigura ikintu kinyarwanda
abashinga nawe nkuko umushinga nawe agensi y'umwana yahoze ari umushikiranganji wa mbere yabivuze ni abantu batorwa kuko babona ko ari abantu bafise ijambo bafise ubwitonzi bafise akaranga keza eka umuntu nyene acishaho ukuri kuri uko niko twavuga mu kirundi ijambo umushikiranganji
ya none se Frederic munyemerere dufite amatsiko nk'abanyarwanda tutumva ikirundi neza nubwo byenda gusa ariko ari aho biducanga umushikiranganji yaba afite izihe nshingano umuryango w'abarundi cyangwa se muri rusange
nivyo turiko turavuga kuko hariho urundi rwego rushasha rwaje rw'abahuza abahuza rero nibo bagiye gusubirira abashingantahe mu manza ntonto zikuzuriza abanyagihugu ku mitumba
okay urakoze bwana Frederic abo ngabo yenda gusa n'abunzi bo mu Rwanda
yego
ndetse abashingantahe ni abandi bafasha abaturage kwirinda imanza za hato na hato
abahuza yego
ya ndabashimiye so nagiraga ngo mbaze n'ihusi mu by'ukuri kuri urwo rwego rwavuyeho aho nta mbogamizi zizabaho zigaragara nko muri community ikindi mu mbariza umutumirwa turumva urwo rwego rwari rwiza tugiranije n'urwo mu Rwanda rwitwa bunzi abo ni abantu bafasha umunsi ku munsi abantu bagiranye amatati cyangwa ibibazo ese mu by'ukuri urwo rwego rugiye gusimbura ntago ruzagorwa naho abandi bari bageze bikabagora kuhahera ndetse bakomerezaho murakoze murakaramba
murakoze Daniela ibibazo bibiri reka dutangwe kuri kwa Professor Nyirahamira hari ingorane intambamye ubwo rwego rushasha ruzogira nta ruzobandanirizaho urundi rwego rwari canke rushobora kugira rugahura n'intambamye canke ibindi bibazo byasizwe n'urwego rwa kera tuga ku ijambo
kugeza aho ngeza tena ubwiye ko data yari umutware kandi yaradufite abashingantahe baza gucira imanza ku nama muhiriwe kandi benshi ego baraja no hirya bakaja n'ahandi n'umukwatirwa baza ngaho bakazana amayoga aho nyine kwa data hanyuma bakaza bavuze mu kwaha bakabashikana kugira ngo batibwe icyo nagira ndakubwire rero abahuza ntaho bahuriye n'abashingantahe bashobora kuba bakora bazo gukora ibintu bisa n'ibyo abashingantahe bihari mugabo ntacyo bahuriye kuko bahuza bazogira raporo bazokwandikisha ingorane n'imanza baciye barabyara ibibazo vya misiya kabirungikiye ku rwego rwo hejuru abashingantahe nta raporo n'imwe bigeze bagira gushika ivyonzi nta mushingantahe yigeze avuga ati nakananaka bashwanye twaciye urubanza rumeze gutya ngo agire raporo ishira abandi nicyo gituma nari ndakubwira yuko harimo ibintu bya ngunzi by'akamwana wa mama by'abanzu bagira ibintu nabwiye ko harabaye n'ibintu by'ibibi byinshi kubera bama barandu bakingirana ikibaba aramutse yabaye ikintu kibi nakagize ikibi nibaza kubitwara ko ntibamwumviriza uyu muntu babonye ko ari ikosa ntibashya hamwe ngo irakubaze gutubanza kubera iki kubera ako kantu k'akamenyane kangubundi icyo rero nakubwira ntabo bahuriye aho badahuriye ni uko bubaza utanga amaraporo bagatanga bakavuga ati
sinumva hariho hariho umuntu afite umurongo turi
uyu muntu sindamwumva no kure
nibaza ko yagiye bankusozera ndabona akanya kagiye tumuhe ijambo umushanahe adiyanse w'umana
nsozere kabisa nagomba kuvuga rero yuko urakoze cyane cyane kuko mwebwe muwazi amerika barayumviriza abantu benshi cyane ngiye mubaze n'abandi bantu batahukiwe bamenye ibyo bindi byanjye nta hantu rero bahuriye ababuza b'ubu n'abashingantahe niba abashingantahe bavuga ngo bazogumaho bazogumaho aravuga ngo ni ubuntu by'umuco umugenzo birashobora kugumaho mugabo nta mushingantahe azaza guca imanza hari abahuza
yego mereka umushingantahe
cyangwa umunyamigenzo myiza wakaranga intungane yego atugumaga ngaho kandi na kera bariho ikintu gusa ni uko
ndabona akanya katujanye umushingantahe Ntihamira reka duhe ijambo umushingantahe Sibomana Adrien nawe nyine agira icyo avuze ku byashikijwe na Nsabimana Sabati avuga ati mbega ubu nta ngorane ubwo rwego rushasha ruzogira agire n'icyo avuze kandi ku budasa muvuze hagati y'urwego rw'abashingantahe hamwe n'abahuza tuga ku ijambo
mbere na mbere bwo nagira ngo hasore ikintu kubyerekeye impande z'abashingantahe hagiye harahinduka amategeko mugabo hari itegeko ryategeka abantu ko iyo bagiye kwitwara muri sentare y'intango babwiza kujyana icegeranyo cy'urubanza abashingantahe babaciriye kuvuga rero ko batatanga raporo nibyo kandi atari byo nibyo kubera icyo cegeranyo ntaho cyari cyanditse muri kandi sibyo kubera utakijyanye bakutuma kubanza gusubirayo urumva rero baratanga raporo ibindi nabyo by'ingene bazoshobora gukora akazi urazi ibyo babasha abantu n'imifato yabo n'imyaka n'abantu bahumuye icyo bitandukaniye ko gusa no mu rwego rw'abashingantahe ni uko mu rwego rw'abashingantahe batakira umuntu bakira urugo ni ukuvuga rero utarubaka nabo kwigira iyo myaka yo kwakirwa ntibakwatira mugabo bahuza nahabyo babishyirira kera mu mategeko ntaho bivugwa adushobora gusaba yazamwemerera ngo akwiga ibyangombwa
ku giti cyawe umushingantahe Sibomana
icyo umuntu yosimikira ko ni uko ni sentare nshyashya kandi sentare nshyashya ntishobora gukura umugenzo n'umuco bamyeho mu Burundi
ku giti cyanyu cy'umushingantahe eka bimazemo igihe kirekire akamumotera cyanke eka agakimucira urwo rwego rushasha ni nk'akahe masegonda 30 ntimurenze ndabona akanya karagire katukibaze umushingantahe Ntihamira agacimucira uyu murwi kugira ngo ntuze ugwe nko mu wandi makosa yagirijwe urundi rwego n'akahe masegonda 20 umushingantahe Ntihamira
amasegonda imwe gusa ni ukuvuga abakamano agacimucira bacira kambere ukuri
ufite amasegonda 10
kandi ukamenya ukagira n'urukundo mu bantu
ukuri urukundo mu bantu ni ibintu bihambaye cyane rwose ndagushimiye umushingantahe Ntihamira Deogracias ndagushimiye umushingantahe Adrien Sibomana turashimiye abanyuranyi b'i radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo bagashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro turashimiye Nelson Laps na Nadia Taha badufashe kwegeranya ikiganiro turabifurije amahoro mwese mugire amahoro mutekanirwe mu banyu.